라디오 이스피디 아메리카. 이스피디 아메리카 막 기운 디니 키냐르고 한다. 오른 디 모토콘 비라 쿠미롱고 미 구피아 쇼트 웨이브스 쿠메테로 추미니 첸다 니 메트로 미롱기 비리. 모르고 한다 니 쿠리 FM 이제 나나카 니 비쳐 있다 투노 쿠리 라디오 이스피디 아보스 FM 미롱 나누 무 나니 니 비쳐 있다 투. 모쇼라 칸 니 쿠두 시키라 무 코레셰제 아드레스 야추 야 이메일 라디오 야추 아로바스 제메라 카브룽고 콤 나 페이스북 쿠리 라 쿠리 아드레스 라디오 야추 no kuri site yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
muri sanga muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri commune giteranye aho bitatura
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 uri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Abategetsi b'ibihugu bya Afrika barenga 30 barahuye na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping mu nama y'iminsi 2 yabaye ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri w'indwirangiye, tariki z'3 n'itariki 4 zo ku kwezi kw'9. Kyaba ikoraniro rikomeye cyane rya mbere ry'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika ribereye hanze y'akarere ka Afrika. Muri iyo nama Perezida Xi Jinping yemeye gushyira imitahe mishasha y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari y'Abanyamerika mu karere ka Afrika mu kiringo cy'imyaka 3 yemirije. Iyo mitahe yiyongeye ku yindi mitahe y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari Ubushinwa bwari bwemereye akarere ka Afrika mu mwaka w'2015. Perezida Xi Jinping yemeye kandi kubandanya ibikorwa byerekeye inyubako mu karere ka Afrika bifashwa n'Ubushinwa biri mu mugambi rusange witwa Belt and Road Initiative. Uruhara n'igihagararo cy'Ubushinwa muri Afrika muri iki gihe birarengeye bikomeye cyane rwose uruhara n'igihagararo cy'akarere k'Iburaya na Amerika muri ako karere. Yamara hari abanebagura ugo ruhara n'icyo gihagararo cy'Ubushinwa muri Afrika. Bavuga ko ari yindi nyifato ya gikoloni igarutse muri Afrika, batangaza kandi ko Afrika igiye gusubira kugwa mu mitego y'amadeni. Yamara Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping avuga ko igihugu ciwe gishyira imitahe mu karere ka Afrika atabibanje gusabwa, kandi ko kitivanga muri politiki y'ibihugu byo muri Afrika, kandi ko ico gihugu kitarondera guha amategeko ibihugu byo muri Afrika. N'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika bavuga ko imigenderanire hagati yabo n'Ubushinwa ifitiye akamaro impande zombi. Batangaza ko iyo migenderanire ifatiye kukubahana n'uburinganire kurushiriza hagati y'impande zombi, umuntu abigereranije n'imigenderanire iri hagati ya Afrika n'akarere k'Iburaya na Amerika. Bamenyesha ko iyo migambi igenewe gushika ku iterambere rusangi ku mpande zombi. Mu kiganiro muri sanga muri gitondo kuri uyu mugoroba wa murantunga twatumiye Professor Gilbert Niyongabo yigisha ivyerekeye butunzi kuri kaminuza y'u Burundi ari Bujumbura mu Burundi. Twatumiye kandi Frederic Mvuginyumvira yanonosoye ivyerekeye imigenderanire y'ibihugu ari i Bruxelles mu gihugu c'Ububiligi. Ndabaramukije batumire.
Amahoro neza, hafi turakuramukije.
Ego. Ego. Iyo nama iryo koraniro riheruka guhuza abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika barenga 30 na Perezida w'Ubushinwa Xi Jinping ku munsi wa mbere n'umunsi wa kabiri w'indwi iheze. Iryo koraniro mwajyakiye gute? Ntangure kuri Professor Gilbert Niyongabo.
Murakoze. Kuvyo kuri je nibaza yuko ni umuryango mushasha ku Banyafrika. Kwera urazi yuko cyane cyane ibihugu byo muri Afurika bikeneye amaze ko birasaba ingurane cyangwa ugasanga birakenye mitahe kugira ngo biteze imbere cyane cyane umuntu ayafite imigambi yabo. Murazi ko mu myaka yaheze ibihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu byari mu nzira y'amajyambere bitaze ingurane y'imitahe imyaka 80 nibaza yuko ari igihe cyiza kugira ngo ibihugu byo muri Afurika bimaze gutera imbere cyane cyane mu byerekeye ubwenge yuko bumenya ubu yuko mitahe ikenewe yuko irakenewe kandi nibaza ko ari umujyango mwiza umuntu yoshima.
Yego. Mweho Frederic bamvuga inyumvira mwakijyo koraniro gute?
Mu bisanzwe muri mwe ni bibihe ni kumenya ingene urabi ibintu ugategera ikiriko kiraba mwisi kugira ngo umenye neza aho na uhagarara mu bisanzwe iyo nama yabaye itariki 34 z'ukwezi ni nama idasanzwe ni nama idasanzwe yabereye mu Bushinwa kandi bamaze kumvikana ko izohori ba gatatu kw'imyaka 3 itashe bahura biba mu Bushinwa canke mu gihugu kimwe cyo muri Afrika. Iyo nama rero bita FOSAC cyangwa FOCAC ni nama mu bisanzwe Ubushinwa bufisemo inyungu zidasanzwe na cyane cyane uravye Afrika kandi eka bagoma no kwerekana abanyaburaya ko aribo barimo baratera imbere bafite ico baha cyane Afrika gusumba abanyaburaya abanyafrika nabo bakavuga bati ni umwanya tubona ko natwe twoshikiriza imigambi yacu hanyuma tukara amahera yo kuteza imbere Afrika ngene twoyaronka tutiriwe turagoka tutiriwe turasabwa ibinabiriya ati turabaha mbwo mungire kabaga ati turabaha kandi ntacyo tubasaba ariko turaza kubigaruka ko niko bivugwa ariko burya hanini siko bimera.
Yego. Muri iyo nama President Xi Jinping yemeye gushima itahe mishasha y'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari mu karere ka Afrika mu gihe cy'imyaka 3 yemirije iyongeye ku yindi miliyaridi 60 y'amadolari Ubushinwa bwari bwemereye akarere ka Afrika mu mwaka w'2015. Professor Jibe Niyongabo amafaranga mubona amafaranga ahagije yo guteza imbere nk'ibikorwa bifasha mu iterambere muri Afrika.
Nakoze kwicyo kibazo kubyo kuri amafaranga ni meza mugabo ntakwiye kubera munavye iterambere ry'ibihugu bya Afrika muri imyaka bihugu bisanzwe bikeneye imitahe myinshi uravye mu gihe iterambere basanzwe bafite uravye ko bihugu byinshi uravye mu migambi yabo y'iterambere cyangwa mu bicyo umuntu uvuga nk'umubiri tabu byabo kenshi bihugu byo muri Afurika byarashyize imbere gutera imbere bagashyira imigambi hafi 10 anifite 15 n'ibera kandi ibihugu by'ishyirahamwe y'ibihugu bya Afurika ibindi byasabye ko ibihugu byo muri Afurika bonyine bubwiye umugambi hafi umwe w'iterambere zoshika mu mwaka w'2063 bivuga ko ari imyaka basanzwe babona imyaka myinshi uravye rero ku gihugu cyose uzosanga naho umuntu yovuga nk'igihugu cy'Uburundi uzosanga ikeneye hafi imwe cyangwa zibiri z'amadolari murafashe nk'Uburundi ubwiye muri Congo ugasanga bafise bakeneye nk'imiliyari hafi 5-10 rero ibihugu bya Afurika bishika 50 umuntu aravye bikeneye amahera menshi arengayo nicyo gituma nibaza yuko bakwiye kurondera imitahe ahantu henshi hadasa kugira ngo bagwize nuvuga nti isoko y'amahera cyangwa isoko y'imitahe murazi yuko murazi ko mu myaka yahera wasanga ibihugu byo muri Afurika bigenda gusaba ingurane by'i Buraya bari basanga bafite imigenderanire ibihugu byo muri Aziya n'ibyo muri Amerika Latine bageze gusaba ivande ibihugu byo muri gihugu cya Amerika cy'80 biratera ingorane icyo bise kwizona de hanyuma mu nyuma bagira ijya migambi bise ajetse baturuturere nuva yuko wasanga ibihugu byose bigafite ibihugu bya Afurika wasanga biko biregeranya bakavuga ati nimwirukana abakozi bicaye mu bugare amashyirahamwe ya leta ibyo ni ibintu byateye nubwo ari intama mu bihugu byo muri Afurika nicyo gituma rero ko muri iyi myaka ari igihe gishyashya cy'uko bagenda akarondera amahera ahari kandi nibaze yuko uravye ku isi iho usanga gifite imitahe myinshi mbere usanga kigurana na Amerika maze ko Ubushinwa busanzwe bugurana na Amerika nicyo gituma nibaza yuko nta ntama na gatoyi hari yuko ibihugu byo muri Afurika byogenda bigagurana igihugu cy'Ubushinwa ariko cyo no kubera ko ndi ko ndaheza nuko bogerageza bakaraba yuko ingorane zigeze gutera ingorane y'amadeni togaruka cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika intambara byazihaye nuko wasanga bonona basesagura umuntu afashe nk'akarorero urasanga mu gihugu ufashe nk'igihugu cha Cote d'Ivoire ugasanga urani tanga mahere bakoresheje gusanga barubatse isengero kujya ibubatse muri Cote d'Ivoire ya Basilique Saint-Pierre
ya Musokro
ni Roma murasanga ugasanga ibintu by'ibishushanyo bubaka tagira kamara ibaze yuko rero ko iyo myaka twayirenganye ariko cy'umuntu yoshimikira ko cyane cyane no ku bihugu bya Afrika bikotera imbere ni bihugu igihugu cyose cyo kiyatera imbere usanga gifise ingorane z'imitahe kandi zize kugenda kuronda imitahe ahiri ibihugu bihari bikorera bifise imitahe ibihugu byo muri Bushinwa bashobora kuba n'Ubuhindi kandi n'ibindi bwa ku isi bibaze ko imitahe Bushinwa ari cya mbere
murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise Bizimana uratwumva
ego turabumva
ego irindi zina nahuri
Bizima meta inkandi utumba mu Burundi
ufise ikibazo cyangwa icyumviro
tena rise ikibazo
ego mubaze
cyuko kuntu ibyo muri Afrika ushaka udakwaka ingurane mu Bushinwa
nicyo kibazo
twashaka kwade ko atakibazo bishobora guteza niba atakibazo sinzi uko bizogenda
yego murakoze mu mwishure Gilbert
yego nibaza yuko ingorane ntazihari nko mu bisanzwe ko murazi ko ibihugu byo muri Afurika n'Uburundi burimo ibihugu bisanzwe birondera imitahe hanze cyane cyane ku byerekeye imigambi gutera imbere nta ngorane zihari cyane cyane ko Ubushinwa bwavuze yuko butazokwisuka mu bintu za politiki ariko cyane cyane cy'umuntu yoraba n'icy'amahera by'ukuri azokora mu gihugu aha niho umuntu yokwita yuko umuntu azogerageza nibaze yuko karaba cyane cyane umuntu abikora ibyigwa kuko bigenda nuko araba mbega ayo mahera ibihugu bya Afurika biriko biraronka bizoyakoresha neza cyangwa bizoyakoresha kuvuga etwe bizokoresha nka kumwe byakoresha amahera ya kera naho abantu niyo umuntu bagabira akavuga yuko ariko ndibaza yuko ibihugu byo muri Afurika urafika kahise kawe ingorane zagiragira byose byakonona amahera murakoze
murakoze radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga Ubushinwa ubu umuntu yitegereje igihagararo cyado kirengeye muri Afurika kirarengeye akarere k'Iburaya kirarengeye na Amerika tukaba tuzi ko Ubushinwa ari igihugu kiriko gitera imbere no muvuduko mwinshi kikaba gikeneye amatungo yo mu butaka kubera kije muri Afrika abanyafrika ndibaza ko batabona ko ariko Ubushinwa bukunda Afrika gufisa inyungu buri ko burarondera ayo matungo ari munsi butaka na cyane cyane muri kigihe buri mu ntambara y'ubudandaji na leta zunze ubumwe za Amerika Frederic amvuga inyumvira uravye ivyo bintu vya geopolitique turazi ko Ubushinwa na Amerika bari byo bihugu by'ibihangange ku isi bikomeye cyane mu butunzi biriko birahiganirwa kugira igihagararo ku isi Ubushinwa bwo ba aricho kiriko kiratuma bwiyegereza cyane Afrika na cyane cyane muri iminsi
ico abatwumva botegera nuko Afrika no muce w'isi utunze urimo butunzi bwinshi abanyaburaya barondera abanyamerika barondera kandi nabo muri Aziya cyane cyane abashinwa barondera Ubushinwa rero burakeneye mu guteza imbere amahinguriro yabwo ubwo butaka ubwo butunzi dufise muri Afrika iyo ni inyungu ya mbere ikomeye badushaka ko icya kabiri nuko barakeneye amasoko uyu munsi twebwe turi isoko ridasanzwe kuko hariho amahinguriro menshi mato amaze y'abashinwa amaze kuza muri Afrika kandi ugasanga ayo mahinguriro abayakoramwo si abantu banyafurika n'abashinwa umenye ko abashinwa ari cya kane cy'abantu bagize isi ku buryo rero bakwiragiye mu isi kandi bagira ubuzi kugira ngo abantu babo baronke ibyo bakora iyo ni inyungu igira kabiri inyungu igira gatatu ni uko mu by'ukuri Afurika Ubushinwa burayahahanwa n'abanyamerika n'abanyaburaya ku buryo abashinwa bavuga batireka tugerageze tureshe abanyafurika bumve ko byukuri turuta abanyaburaya badukurikire batwumve ati kubera iki kubera ko bavuga bati abanyaburaya babaha amahera makeya akubera ko amahera y'abanyaburaya akurikiranwa n'irya rya banki y'isi ikurikirana amafaranga yagiye mu gihugu kanaka kandi isubizwa ryayo rikanagorana rero ikindi nuko ayo mahera cyabuga bati nta nyungu nini natuzobasaba bagacira baha ndetse na yagusha kugira ngo babareshe ikindi nuko ayo mahera babaha abanyaburaya babagira bati camugirageza mukurikize politike y'ugusonera gateka kazina muntu ariko mu Bushinwa ntabyo nabo bagira kandi bo bari habavuga bati ntamwe hacyo tubagoza ugasanga rero biraresha abanyafrika ahanini no vuga nti inyungu nize ariko ari inyungu rero ikibazo kijyanye n'umutekano kitavugwa ariko ravye hariya mu manuko bw'Ubushinwa hariya muri za Malaysia karaba hariya muri za Vietnam za Philippines hariyo amato y'ibintu bivuye iwacu bica barakeneye ko haba umutekano mu mutekano nawo kwenda guhungabanywa nuko ibyo bihugu biriyo harimo no na Korea y'Epfo ari bihugu bifitanye imigenderanire na Amerika rero nibyo nibyo bitera hanini imashamirano n'imishamirano hagati ya Amerika n'Ubushinwa kugira ngo babarekere ibintu byabo bize biraduga byoroshye ni kimwe bose na Taiwan Taiwan urabona ko ni igihugu kiri kitwa ko ciyo mpoye ku Bushinwa abashinwa bakavuga bati ntidushobora kwemera ko kiguma cigenda uko gishaka reka tugifate tumere nk'abakinigira mu menshi maze nigisubira kuza kiragira imigenderanire cyari gifise na Amerika nico gituma abasoda benshi hari amato menshi arengeye hafi mu 60 agenda gukora icyo gikorwa urumva rero Ubushinwa burafise ibibazo bidasanzwe kandi babwirizwa gutorera umuti na cyane cyane mu kurondera ingene baduza bagirandira imigenderanire n'Afrika. Afrika rero iyo nama yarayibaye nakubaye ko atari inama ya mbere izo gumiba rimwibera mu Bushinwa handi zobera mu gihe kimwe muri Afrika kugira ngo barage ingene boresha Afrika ibabere ikigega kigira kabiri kiza kirabaha ibyo bokenera.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone Colonel adutera kama Colonel uratumva
ego ndagumva
mono watubwire n'izina naho uri
niyo sa Colonel neza neza mu magaze mu rutani gihofi ukemba
mu Burundi yego mufite ikibazo cyangwa icyumvira umuterera
intererano abivuze neza bamvuga inyumvira akoresheje ijambo ngo kuresha nibyo Ubushinwa ariko buratureshya buresha bene bigo bya Afrika kugira ngo bunagure amayindustri yabwo butware buno butaka buno butunzi bwa Afrika kugira ngo donke buzofashe ababo mu nyuma mu konkurrence y'Amerika mu konkurrence y'ibindi bihugu by'i Buraya kibi ihugu giteye ubwoba mu minsi iza nka Amerika cifatiye ndetse isi na oni n'ibindi rero nk'abaregere dufise nabo mu hejuru mu bihugu byacu bya Afrika bobo ntibabitahura uko batahura ko ari imigenderanire myiza urumva ko banyuvuga inyumvira yo turabitahura batahura ko ari ibintu biza gutanga ubutunzi imigenderanire myiza ego nivyo ko imigenderanire yoba myiza si bibi kugirana imigenderanire n'idiplomasi ariko nibarabe koko nimba badashobora kwimbira icyobo bino bihugu ngo bagurishe trezoro yose dufise mu nyuma abazi inyuma yabo bazobure icyo bafata batobure icyo bazokwikorako uno munsi rero nibaza ko Afrika ukuresha neza siko kuba kururama nimbushwe ko buraresha nibatureshe mugabo ibyo baduha tumenye ko tubikoresha mu mwanya muto nimba bo rogutari imyaka ine guhera igima y'imyaka ine natwe tube tuvuga tuti ubu Afrika yashobora kwihingura ibintu byacyo Ubushinwa imigenderanire ntibe kunoza bwo nibe mu budandaji duhanahane ibyo twahinguye nabo batugurire uko nyine kugira isitaniye na Amerika. Murakoze
turabashimiye. Ubushinwa buravuga ko bunebagura bavuga ko bushobora kuba buriko buraharonkera karyo bugakura inyungu nyinshi muri Afrika kurusha uko abanyafrika bakura inyungu ku Bushinwa. ubushinwa bwo bukavuga ko ibi impande zose zihakura inyungu to bigira kamaro impande zose haba ku ruhande rwa Afrika n'ubushinwa niko mubibona Professor Jibe
murakoze kubyo kuri unaravye kuri imyaka bavuga nti bigenderanye bishasha iri hagati ya Afrika n'ubushinwa munaravye arasanga ko byukuri ubushinwa bwasa nk'ukumega bwa fungutse cyane cyane muri imigenderanire mishasha yendo guhanga karabero munaravye mu myaka iheze igihugu cya Congo cyarigeze gusinya hamwe n'ubushinwa ukumwe ne boda bashorera ubutaka bwabo nabo bagasabaha amahera cyangwa bakavuga ati reka tuguzanye umuntu ndabakoreye amabarabara namwe tuzomudusha mwiyimba nagiye kuraba ubwo tusanga rero ibyo bintu mu gihe ubutaka ibihugu bya Afrika bitazi neza ukungene ubutaka bwabo basa nk'ukumenga barabushora ku masoko cyangwa kubusohora mu bihugu ugasanga rero ingorane rero iyo ufashe nk'igihugu nk'ubushinwa kikaza kikima ngaha kikongera kikishorera nubwo yuko icyo gihe igiciro n'ubumenyi igiciro cy'ibyo batwaye nicyo nibaza ko ariho cyatara munakwiye kugabira nicyo gituma rero hariho amakenga mbere benshi bakunda kuvuga kubyandika yuko y'umuntu yogaba mu gihe uri kuragira iyo migenderanire n'igihugu nk'ubushinwa kandi kikaba ari igihugu kikurusha ubwenge gishobora kwiha isi muri Afurika kuruta ibyo umuntu ashobora kuronka avuye mu Bushinwa niyoza ko cyane cyane niho ari intambara
yego murakoze hari n'abavuga kandi ko ama societe yo mu Bushinwa kubera menshi nka yose n'ama societe ya leta akurikiza amabwirizwa ya leta yagiye gushima itahe muri Afrika atagendera ku nyifato y'ukwirinda ibiturire nk'ama societe y'Iburaya na Amerika ibyo ngo bikatuma haba ruswa cyane mu gutanga amakontra kuri aya masosiyete ku mareta yo muri Afrika abafise izo mpungenge mubona batavuga busema Frederic bamvuga inyumvira
mu bisanzwe ukurikiranye neza ingene babiri ko biragenda ntibarira busema kubera ko ibintu bya ruswa birajamwo kandi kubera iki kubera ko abo bantu b'abashinwa iyo baje mu gihugu cawe ntibakorana n'abanyagihugu bakorana n'abategetsi ikibazo burya tugonda kugira nuko uravye n'imigenderanire ngaha hagati y'ibihugu bya Buraya bijanye n'amafaranga abanyaburaya bakanga muri Afrika nuko amahera usanga aca akoreshwa n'abantu babateye barongozi y'ibihugu ayo mahera akaza gutunga imiryango yabo akaza kugira ubudandaji bwabo akaza guteza imbere imiryango ntaze guteza imbere igihugu burya n'ahandi birasa amahera aza nta banyagihugu bazomenya ko ayo mahera yaje ayo mahera azogwa mu mifuko y'abategetsi hanyuma biherereyo kandi byarutwa bizojamo n'agahoro ndi butangiye gato nabonye mukanya aho abashinwa umushinwa yari yaronse isoko ibugande hanyuma mu ministeri ari musinyira mu mpisho y'amahaya mahera mu mpisho ntayahaye leta hanyuma rero uwo mushinwa acahura n'uwo mushikiranganje ku isoko acamufata mu ishati n'abantu bamurabira umutekano barinze kumufata uwo mushinwa n'abandi bashinwa ari babiri bari batanguye gukubitana nabo baganda amuhora ko ibyo yamusinyiye bitagiye mu ngiro urumva rero igihe rero bo babaje kurondera mwene ibyo bintu byabo kuko ubivuze neza ntibakurikiza amategeko y'icyo gihugu bakurikiza amategeko y'Ubushinwa kandi nakubariye yuko muri ayo masosiyete yabo nta banyafurika bakoramwo bakoresha abashinwa gusa bisanzwe inyungu z'amafaranga aza gufasha ibihugu byo muri Afrika byabwirizwa kuba ari amahera aje azwi neza kandi n'abanyagihugu bakamenya neza kandi bakamenya n'icyo akamaro abamarira hanyuma rero bagerageza bakagira imigambi yumvikana mugabo ntibi migambi iza guherera mu kirere hanyuma uzusange imiryango yaratunze barubatse zabo bisagara byahanjye hirya no hino mugabo ugasanga abanyagihugu baracari muri bwa bukene ntangere rero nibazanye igihe atamategeko yerekana neza ingene izo ngurane zigenda ingene bwo butaka butangwa amaherezo nizo nduru ugasanga ahubwo turimo turasubira inyoma ituriko turatera imbere nkuko twabishaka burya rero ikintu cerekeye izo ngurane ikibazo kiri ahanini ni bega izo ngurane zije gukora iki zije kurabande abanyafrika baramaze kwivanamwo kagatima kasatuntu twanje bavuga bati uturaronse itunga reka turi kuri cyo dushaka kandi ntawuzo naryishuza iri baduhaye tuzogerageza kurisigura iri naryo tuzogerageza nibyo batugabiye ntawuzo ritubaza gasanga rero kibazo aho kiri ni ayo mafaranga maririki abanyagihugu basanzwe bo muri Afrika.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Frederic ku murongo wa telefone. Frederic uratwumva?
Ndabumva
cyane.
Ngo watubwira irindi zina nahuri?
Abo ndi mu Kirundo nitwa Frederic Chaka.
Ego ufise ikibazo canke icyumviro terera?
Yego ikibazo afise ni iki? Ego abashinwa baraje gukora muri Afrika. Ese mu gukora kwabo niyo baje gukora ibintu byabo babikora mu kinyegero kigashaka ko n'abanyafrika tugira icyo tumenya mugabo bo baraza bakumva baratanze ingurane izo ngurane zituma tutagira ubumenyi nta kamaro zifise twe urubyiruko cyangwa urwaruka tutabasha kugira icyo tubigirako nibaze bakabaye baza tukagira icyo tubigirako kuruta uko baza bo bifitiye inyungu zabo kuko icyo gihe n'urudandazwa mugabo twebwe tukaguma turi igishoro muri bo.
Yego murakoze. Professor Jibe ico cyimviro cha Frederic ni biravugwa ko abashinwa iyo baje mu mitahe bariko bashira muri Afrika n'ibikorwa mu nyubako zifasha mu iterambere muri Afrika usanga bakoresha abantu babo ntibagire ico no kwita nkugu hinyigisho abantu bo muri Afrika nabo kugira baronke ubuhinga bashobora kwiteza imbere baharongere na mahera yo kwifasha no gufasha imiryango yabo. Ni kibazo gikomeye.
Ego byukuri icyo kibazo kirakomeye kubera musanzwe yo mu ariho nk'amahingure muri Afrika cyangwa abara kiza nuko ama guhingure bo ariko baragira gufasha muhebwa yuko abantu basanzwe baba muri icyo gihugu. Rero nicyo gituma rero dusanga rero nko muri kuma kontra y'ibihugu n'Ubushinwa n'ibindi bihugu usanga kenshi ubwo bumenyi batabutanga. Uravye nko mufate nk'ishyirahamwe yayo yose umuntu isanzwe ikorera muri Afurika uyifashe yayo yose igiye gukora nk'ibarabara uza kuzosanga abantu baho baronka ubuzi cyanke bagiye ku butaka aricyo kimwe ari usanga rero ku makontra amwe ugasanga abantu bagusanga n'ubushinwa ugasanga bagizaniye abantu babo ko basanzwe bafite abantu benshi icyo ni ikintu kizwi ugasanga rero ubushinwa buraje buracukuye ari ubutaka cyanke burubatse ugasanga byose abantu basanzwe bahaba nta karongo cyangwa akarusho gashasha basanzwe baronka nibaza ko arije cyane cyane kandi kuvuga mu bisanzwe ko ibigo byo muri Afrika bisanzwe bibiri izo ni ibintu bashaka gushyiramo mu bibiri novuga muri imbere yo gusinya kumvikana izo ni bisanzwe bihari iyo ari ishyirahamwe yo hanze ize gukora mu gihugu kugira ngo umuntu by'ukuri akomeze iterambere ry'igihugu cyangwa ry'abantu basanzwe baba mu gihugu cyangwa abantu umuntu ashyiramo ati abantu bazokora ibigi bazoba ari abantu bafise ubwenge gihugu cyane cyane nico umuntu yovuga umuntu akabishyiramo mu makontra kugira ngo ubumenyi hajye bubandanye kandi bufashe n'igihugu muri kazoza. Bwakoze
murakoze. Fiston nawe aduteye akamo. Fiston irindi zina?
Ego nitwa Irakoze.
Uri he?
Ndi mu Kamenge Bujumbura.
Ufise ikibazo canke icyumviro terera?
Agomba guterera ku byerekeranye n'imigenderanire y'Ubushinwa n'ibindi bihugu byo muri Afurika.
Yego
urabona turanze Ubushinwa bwo bufite politiki yayo bwisangije butirirwa buraraba ngombe iki gihugu cubahiriza ubwigenge bw'umunyagihugu cyane ikora ibyitwe dushaka ariko bobo kenshi bitaho kuri komerse. Niyo komerse rero irimo imitego rimwe abanyafrika ari ufuja rero twukanura kuko umuntu agomba kukwereka yuko akoroheza cyangwa kuguha ikintu kikoroheye kenshi usanga inyuma ari wakandi kaboko kariko karondera ikindi kintu kikunyaga kandi cyane cyane urazi nk'iyi nama iyi forum yaheruka kuba Sinafrika ndabona yuko ni Ubushinwa bwemereye ibihugu byo muri Afurika ingurane imiyati imfashanyo miliyari 60 harimo ingurane idasubizwa ariko rero ukibaza ati mbe ko babemereye ibindi bavuganye ku ruhande n'ibihe kugira iyo ngurane zoshobore gutangwa Afurika tuzotangiye rero Afurika ni twumva yuko ubucuruzi kenshi ureke kubyita ku bihugu byahanze naho byabitwororeza cyangwa zigirishye biteho urucuruzwa ruza iwacu nyine muri Afurika zisigure ku nyungu z'abanyafurika kuko mu gihe cyose tuzoba dushimeye imfashanyo nta mugambi ushobora kugira uwawe usanga uri kugira umugambi w'umuntu yaguhaye imfashanyo rero nk'abanyagihugu cyane nk'umuntu akurikirana kuzerekanye ubucuruzi cyane ubukungu bw'isi nuhanura yuko ego imfashanyo nyinshi ziba bifanye n'amakontra tufatiye nk'ukuruzi umwene wacu arahize kuvuga usanga amakontra tubahirizwa ugateka akazi na mu environema ugasanga natanga akazi ku banyagihugu nyine baho nateza imbere ako karere urumva izo kontra kweri ubona umenga ziringiriza amahera kose igihugu mugabo usanga umunyagihugu muto muto yakuvuga dasha ntimushikira gisigura amahera ashobora kujya ku isoko nawe isi mu mizi ashaka hayaronka agwabona umenga n'iterambere mbwa iterambere ridashika mu mizi hasi ibariri hejuru
yego
rero turabitoza kureshya ikomese rimwe rimwe nziza ni nziza mugatoye mu ruhande runini yasi nziza
murakoze haramaze kuvugwa imishyamirano imaze kwibonekeza hagati y'abakozi b'abashinwa bakorera amasosiyete y'ubushinwa muri Afrika n'abanyagihugu bo muri Afrika mu bice amasosiyete bari karakoreramwo byari bonekeje muri Zambia mu gice mu gisata cha cuivre aho abakozi b'abashinwa batanye mu mitwe n'abanyagihugu baho amasosiyete iyo sosiyete yacukura ubutare bwa cuivre yari muri Zambia zari bonekeje muri Cameroon naho leta yahaye amatongo igakuramwe abanyagihugu itana ba hayindishi itana ba bwimbere gihe ko amatongo azotangwa yukurimwamwo imiceri n'amasosiyete yo mu Bushinwa hari nibindi byibonekeje biheruka kuba nko muri Uganda munantunga muri Kenya aho umushinwa yagurisha makinga ndibaza yatutse yifatiye mu gahanga abanyakenya bose bita inguge na president wa Kenya arimo ivyo nibibazo bizobandanya byibonekeza cyane mu gihe ubushinwa butera igihagararo cyabwo gikomera cyane muri Afrika Frederic Mbambuye inyumvira
gose cyo ni kibazo kidasanzwe mere nkugaruka gato kuri ibintu barimo baravuga mu bisanzwe kuryango izi ngurane zitugirira kamaro cyanje ubutaka butugirira kamaro bwa mbere na mbere tubwirizwa kumva ko ubutaka bwacu babutwaye bagenda kubushira kubuhingura mu ibintu isi kenera harimo na Afrika nyene ugasanga rero biciye bigaruka bizimbye inshuro nyinshi uko byabwiza guhingurirwa aho muri Afrika. Bene niko twebwe dufise ubwo butaka. Kuki abategetsi bacu badasaba ubwo bushinwa bukaza na mahinguriro aho bwa mahinguriro ategekwa hanini n'amategeko y'igihugu kandi harimo ngombwa abo bo muri cyo gihugu. Bakavugana igitigiri ibice kwijana byo babirimo arabashinwa bicane birimo aba bantu bo ngaho kandi abahinga babo ntibashiramwe abanyagihugu basanzwe hakaba arimo n'abahinga babwiza gutegura kwigishwa ingene ayo mahinguriro yobandanye n'igihe icyo gihugu cyo bacaravuyemo nk'ubushinwa bwaravuyemo kugira ngo dusubire tubananya gutera imbere ubwo bari urukundo mu byukuri bavuga uti aba bantu bazanywe n'umutima wo guteza imbere Afurika. Icyo ni kibazo kigira cya mbere cya kabiri ni ingene Afrika igiye muri ayo manama yobwiza gutegurira hamwe ibyo bosaba abashinwa kumwe wese yidombora akagenda kwisabira umukuru w'umushinwa uwo ndakidombora agenda kwisabira umukuru w'umushinwa cyaba nk'umwami umwami w'abami azarakira uwari we wese ashaka ubukobera ko umwe wese arondera utunyungu twiwe rero nkavuga nti harakwiye ko haba inama muri Afrika ihuza abakuru b'ibihugu kugira ngo barabe ingene ibyo bintu ubushinwa bushaka byo bagirira akamaro cyane cyane abanyagihugu bo muri Afrika asatari abategetsi bo muri Afrika rero ibyo biba zinduru ziba hagati y'aya ma societe y'abashinwa n'abanyafrika hari n'ibiterwa n'uko nyine atamategeko ya Afrika abagenga ayo mashyirahamwe kandi hakaba harimwo ukutubahana byibonekeza hagati y'abashinwa n'abanyafrika baza bigenda nko kumenga Afrika ni shamba burya mu Bushinwa abantu baza muri Afrika bibaza ko abanyafrika babahejura umubiti nkinguge indege ziza zibazigwa nko mu biti abantu bakuruka ku biti niko jewe umwana wanje yiza nsiguriye ati mu Bushinwa ingene dufatwa nko kumenga turutuntu tudukoko tutabaho tuba mu ishamba urumva rero umushinwaji wacu adufata nk'uko igihe rero atarahindura mu mutwe ingene tubwirizwa gukorana kwabuza kwanywa n'abantu biza amashuri kandi bazi ingene isi iragenda ntiturashoboka kumvikana bo baje gucukura ibyo gusa nibyo bibaragishinga mugabo tubwirizwa kora ingene itunga ryacu turi hagaciro natwe tukihesha agaciro
murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone dusse Jerome uratwumva watubwira irindi zina nahuri yego ufise ikibazo canke icyumviro
kandi n'atanga kuramu kimutumire
arabumva
yale ndiko ndabira kuserekeye cy'ubushinwa cyane nane cyatangwa mu gice gusa bo tukira bo nimba hari ngwana babonamwo yuko ubushinwa bwafasha icyari cyaza namwe ngwana fatikiye ngwana byare mutaje nona Afrika yari kene abantu nkabo bo kuyiteza imbere bo kubaka ibintu by'amabarabara kuko urabona turacyabuze amabarabara ibintu by'amavuriro biracyakenye rero bagizina ama bakagira ingufu zo kudufasha simbona yuko abanyaje gutwe twose yanka ahubwo se bashyigikira
murakoze ndibaza ko batumvise Professor Gilbert mwamwicura
ahubwo sinabumvise neza mwasubiriramo gatoya
Jerome wasubiramo icyo kibazo
yena ariko ndamubaza ni kuzi wanje ndabibona neza yuko ubushinwa bwogira neza kudufasha aha muri Afurika kuko turacyabuze ibintu byiza mugabo wewe sinzi ko ruhande rw'ibindi nabibona nimba abibona nabi yatubwira amakenga abibonamo
murakoze mu mwishure
yego murakoze ku by'ukuri kuko nari nabivuze bwa mbere ku bihugu byo muri Afurika bisanzwe bikenye imitahe kandi ubushinwa bukaba buyifise imigenderanire nibaza ko isa n'uko yatanguye gusa amakega nkuko nayo yavuze kare nuko ugende bararaba yuko ata mitego ihari mitego umuntu yovuga ya mbere nkuko ari gusanga nk'ibigo byo muri Afurika hako basinya amasezerano yahagaze ku biguzi ibyo Ubushinwa butwaye hari gusanga mu masezerano bareka ati genda mwimbe ubutaka ati hanyuma iki gihe zovugana ivyo mbasha gusanga ico ni intama vya mbere gira kabiri bashaka gusanga nk'ubushinwa ko budasanzwe bwisuka mu mvuzo za politiki bashaka gusanga nk'igihugu gisanzwe gifite ingorane kirasavye ingorane kiburonse mu buryo bworoshe ngo ari umuntu yabivuze yari nabivuze na kare iyo rero savye ingorane utabanze kugira ivyigwa binonotoye ku migambi iterambere usanzwe ufise icyo gihe ugasaba ingorane ukayironka byoroshe gashaka no kukugora ko misanzwe umuntu ujya umuntu akugurana ikintu agufasha arasha kuraba ku by'ukuri iyo migambi y'iterambere usanzwe ufise yuko izotuma by'ukuri uriha iyo ngurane ikigira gatatu naho umuntu yavuga ati uyu muntu asanga kumenga ronse ibintu ukoroha umuntu kuba yuko harimo imitego nubwira umuntu akaraba cyane cyane izerekeye muri amasezerano vy'ukuri yuko bigo vya Afrika bifisemo inyungu ikwiye iboneka ibyo bibaza yuko kuko musanze mubizi yuko vyo muri Afrika byagize ingurane nyinshi mu bihugu bitandukanye mbere hamwe n'intamba mbi nyinshi mbi nico gituma nibaza yuko ibihugu vyo muri Afrika vyoja mbere tugera hafi nkuru nani bakaza bararaba yuko vy'ukuri imigambi y'iterambere isa nko kumenga irasa cyangwa ni imigambi y'iterambere iboneka kugira ngo umuntu asabe ingurane asa n'ofisi umugambi urashe ugutembere murakoze
murakoze umuntu yitegereje bivugwa ko ibihugu bitanu gusavye muri Afrika bivyo bifise umusesekara mu bijanye n'imigenderanire n'ubudandaje n'igihugu c'Ubushinwa nikihe ibihugu byo muri Afrika vyokora kugira ngo bishobore gukuramo inyungu muri iyo migenderanire y'ubudandaje bishobore kuronka umusesekara ari byinshi aho kuba ari Ubushinwa bugira umusesekara ku bihugu byo muri Afrika Jibe
murakoze muraza ko muri imyaka ibintu byekeye umusesekara n'igihugu c'Ubushinwa n'intamba bizikomeye kubera mu myaka iheze 2020 Ubushinwa bwarateye imbere mu buryo butangaje burahingura ibintu bitangaje mbere no mu minsi iheze mwarabonye umusesekara hagati y'Ubushinwa na Amerika aho mbere usanga na Amerika ishaka gufata isaga kumenya ishaka gufata nk'imizi y'ibi amasezerano mashasha akayahindura kugira ngo Ubushinwa ntibusubire gushorera Amerika cyangwa Amerika yake kugurira mu Bushinwa ibyo musanga ari intambara mbi kubera igihugu kimaze gutera imbere icyo umuntu ashobora gukora ni ukuraba ukungene mu masezerano Afurika ifitanye n'Ubushinwa yuko hozamo imigambi novuga nti yo guhingura mu bihugu ni ukuva yuko hako twebwe dufata ubwo butaka tukabushobora ukungene bumeze buko muntu atogerageza karabo yuko muri iyo migambi ya cyangwa mu masezerano yuko batohingurira mu bihugu byo muri Afurika umuntu agashobora ibintu muri yo kwita nk'ibintu ndetse kononosora ibyo muntu yovuga cyane cyane kugira ngo ibihugu byo muri Afurika bigende iterambere mu guhingura ubutaka bwabo cyane cyane niho umuntu yovuga yuko niho byotuma Ubushinwa by'ukuri bufasha Afurika kubera mu Afurika mu bihugu byose byigeze bigera imigenderanire bose bariza bakabakimba bagatwara bakimba bagatwara mugasanga rero nta atari byo kubike bike ni bisanga bimaze guhingura murafashe nk'ibigo byo muri Afurika y'Epfo cyangwa muri za Nigeria n'ahandi murashaka kuvuga uburero bwe buke batari bwinshi uzasanga ibigo byo muri Afurika by'ukuri bisigaye bihingura ubutaka bwabo cyangwa ubutunzi bwabo
murakoze tugarutse ku mirongo ya telefone Alvis aduteye akama Alvis uratwumva irindi zina naho uri watubwira irindi zina naho uhamagaye utumbeye
nitwa Nihumwe Delvis ndi mu ntara ya Muyinga
mu Burundi
mu gihugu cy'u Burundi
ufise ikibazo canke icyumviro
icyumviro
mugishikirize
mbona yuko Ubushinwa bugumye dutwara ubutare bwawe babiteye ingorane mu Burundi
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri isanga turiko tuvuga ku nama iheruka guhuza abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika na president w'igihugu c'Ubushinwa Xi Jinping akaba yemereye Afrika akarere ka Afrika gushiraho imitahe y'agaciro k'imiliyari 60 y'amadolari umuntu yitegereje muri iki gihe hari ibihugu bikomakomeye nka Amerika iriko irikumira ko yikwegera ko yiyuganana Ubushinwa mubona ko bushobora kuhakura kwarongera karyo kukongereza ingufu zabwo n'igihagararo ku isi nihe ngaruka bishobora kugira kuri Afrika bishobora kugira kamaro cyangwa bishobora kugira ku ingaruka mbi Frederica
byose bivana n'ingene Afrika ibyifashemo ubwa mbere nuko mu byukuri yaba Amerika yaba Ubushinwa bose barakeneye ubutunzi buri muri Afrika no kuvuga burya butaka na petroli ibyo ni ibintu abantu bihugu bibiri birondera uyu munsi politike ya Amerika kuva habonetse umukuru w'igihugu mushasha urabona ko yagerageje kuraba ingene asa n'uyugarana kugira ngo Amerika igumye abanyamerika mugabo kandi akashiriye mbere n'ubuntu by'ubudandaji kugira ngo ibintu biri mu bihugu kanaka biveyo bize mu gihugu ciwabo. Iyo ni politique y'aba républicain ari ibyo bintu bibitwita mondialisation, kuvuga gusenyura imbibe kugyanga abakeneye imitahe hariya bashikeyo, abakeneye ibyo bagura hariya bashikeyo batavunika badasanga amategeko yo kumbibe abaremera kugyanga ntibabure ibyo bakenera. Rero umuntu agereranije na politique y'abashinwa, urasanga ko politique y'abashinwa itandukanye n'iy'abanyamerika. Abanyaburaya urabona bavuga bati twebwe aho tushaka gukorana tubwirizwa kuba bafasha bagiye bigenze uko bakurikije imibereho ya demokarasi. Abo bashinwa nabo bati twebwe na kimwe tubasaba nta byagatya kazi na muntu nta niki, mwebwe gusa nimukire gutwemerera kandi amahera turayabaha ku bwinshi. Rero urabona ko mu by'ukuri Ubushinwa bufise iyo politike navuze kare kuresha ubwa mbere kuresha mu byerekeye politike, no kuvuga kutitwararika ingende bariko imigendere ziri hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu mu bisanzwe. Kuko ajya bavuga bati abanyamerika abashinwa ntibashaka kwinjira mu kuntu abategetsi bariko baragirira nabi abanyagihugu, niko abashinwa bakora. Hanyuma akavuga bati reka tuhe amahera, nicyo bituma rero usanga rero nk'aho usanga hari imigenderanire mibi hagati y'ubutegetsi n'abanyagihugu, ayo mahera ntaja mu banyagihugu, ayo mahera agenda mu butegetsi. Kuko induri hagati y'abanyagihugu n'abatwara usanga itakikura ko abo batwara baweza kubagirira neza kandi basha bafise imigambi yo kubagirira nabi. Kuko ingorane hagati ya mbere ni rero ukumva ko uwo mutegetsi areshwa kuronka amahera menshi, kandi nuko ataca aza gusabwa kinini kimuhindura inyifato mu mategeko mu mategekeranire y'igihugu ciwe, avuga ati bakazima bandeka nk'ibyo nshaka. Nico gituma rero Afrika ishobora gukwega cyane Ubushinwa gusumba uko Abanyamerika bakwega Afrika. Niho mbona ikibazo. Mugabo cyo tugaruka kuri ya ngendo ya kera bimwe bitagere forward hagati y'Abanyamerika n'Uburusiya n'Ubushinwa na Korea ya ruguru, aho wasanga izo nduru zibandanya. Turashobora gusanga ejo Afrika iri kiragwanirwamwo n'ibyo bihugu bibiri bose barimo barakirana, badufata mu kwahati wowe caha wundi ati caha, urya rakubesha na turakubesha. Burya naho mvuga nti Abanyafurika turakwiye kubwa mbere kubatwebwe tukamenya icyo dutunze, tukamenya icyo turi. Burya utazi icyuri ngo umenye icyo utunze, agaciro k'ibyo utunze ntiwimenya. Kuko ntuzoshobora kuganira n'uje kugura ibyo bintu byawe ngo umenye ingene bihagarara ko umuhe ubiha agaciro, kuko ntuzobuza agaciro kabyo. Turakwiye rero kurondera abahinga bakatwigira bakatukamenya ibyo dutunze ingene bingana. Icya mbere cyo turatunze abantu benshi, abo bantu benshi ni isoko. Nabivuze kare kuna risoko tubabwirizwa kuraba ingene bakoreshwa muri ibyo bintu byo gira kamaro abo banyagihugu nyene. Nukuvuga nabivuze na Giliberi yabivuze, kwiga ingene ibyo bintu turonka amafaranga aza agira kamaro abanyagihugu, ubwo butaka ingene buhingurirwa muri Afrika kubyango habe abahakazi abanyafrika, abanyafrika bize ibintu bisa n'ibyo bikenewe ngaho mu bihungu mu guhingura ubwo butaka, bamenyereho ubuhinga. Hanyuma haba amashuri hagati ya Afrika na n'Ubushinwa, niko abanyeshuri baragenda kwigayo, ariko bakaje kwiga cyane cyane ivyo kugira ngo ko mbona bashaka ko nyambaga bashaka guterana imbere umwanya munini iya tubishira ku mwanya munini iya. Ejo turabe nitwe twogereranya hagati y'Abanyaburaya n'Abashinwa, mugabo tuzi icyo turondera kandi bitagirwa n'abategetsi gusa, bigirwa n'Abarundi, bigirwa n'Abakongomani, bigirwa n'Abazambia. Kuko uwo mugambi ntubumugambi w'abakuru w'umugambi wa Afrika, ni kuvuga abanyagihugu b'Abanyafrika barongo irindongozi barimo barabonderera ineza yabo y'uwo munsi n'ejo.
Murakoze Kamana aduteye akamo. Kamana uratumva?
Ndabumva mwiriwe.
Irindi zina uhamagaye urihe?
Ndi Kigali mu Rwanda, nitwa Kamana Leandre.
Ikibazo cyangwa icyumviro?
n'icyumviro ndabashimiye murakoze
murakoze
nashaka kuvuga kuri iriya nama iherutse kuba mu Bushinwa n'abayobozi ba Afurika urebye ni inyungu z'Abashinwa badushaka muri Afurika kubera yuko urebye Abashinwa mu myaka 70 ishize nabo bari bakennye bashakamo ibisubizo barakora bageze ku gipimo aho mu bijyanye n'ubutunzi basigaye bayingayinga Amerika. So ikibazo rero ni kimwe muri Afurika mu gihe tutari twagira demokarasi nta kintu n'iki na kimwe tuzageraho kubera yuko demokarasi urebye niyo nkingi ya byose y'iterambere ko umutegetsi arajya ku butegetsi ntashake kuvaho n'ibyo byose ayo mahera Ubushinwa burenda kutuguriza urebye amenshi agenda mu minwe y'abategetsi nyine n'urugero nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibura zo iyo zitanze imfashanyo ariko zinayikurikiza kugira ngo hakurikizwe amahame ya demokarasi ugasanga rero nibura Abashinwa bo ikintu bari gushaka ni inyungu zabo ntabwo bivanga mu miyoborere y'ibihugu ugasanga nibura nk'inkunga z'abanyaburayi ziza zikurikijwe n'amategeko yo gukurikiza agateka ka muntu ugasanga rero njyewe ikibazo cy'inguzanyo n'ubundi Afurika urebye mu bihugu byo ku isi kugeza izi saha ab'Uburayi abi Amerika nta hantu bigikura matière première ahandi na Afurika niryo soko ahubwo nk'uko uwo mutumirwa yari amaze kubivuga urebye mu minsi iri imbere tuzaba interere bazaturwanira hejuru naka kintu rero abayobozi ba Afurika aribo bayobozi bacu bari bakwiye kumanza kureba kure bihute basinya amasezerano ngo nuko bumvise amafaranga twebwe Afurika turacyafite umutungo kamere dufite imbaho dufite amabuye y'agaciro dufite aho hagihingwa ibihingwa by'umwimerere bakaba bari bakwiye kumanza kureba ese amasezerano turi gusinya ejo tuzabiberamo ibitambo abanifuzaga ko mu magambo makeya mbere na mbere abanyafurika nitwimike demokarasi ibindi bizikora naho tutaragira demokarasi ntacyo tuzageraho nta na kimwe
murakoze cyane akarere ka Afurika kavugwa ko katungishije utundi turere twose two ku isi twavuze ibihugu by'Iburaya byateye imbere bije muri Afurika bikurayo amatungo kamere amatungo yo mu butaka Amerika yabigenjeje uko ubu n'Ubushinwa biko buraza Ubuhindi bushaka kuza nabwo Brazil ibihugu byose bindi biko bitera imbere Afurika ikaguma hahandi nikihe Afurika ko yatungishije ibyo bihugu byose two turere twose two ku isi iribagira nikihe Afurika yokora kugira ngo cyane cyane ubu iriko igiranire iyo migenderanire mu byo budandaje na politike n'Ubushinwa ishobora guhindura uko ikora ibintu ihakure inyungu nyakuri zoyiteza imbere Professor Jibe
murakoze mu minsi iheze mwarabonye yuko imigenderanire ya Amerika n'Ubushinwa sanzwe umenga isa n'ikira toseka hanyuma bakavuga ati mbega Amerika yashaka kubihindura mu biganiro musanzwe mukurikirana na mwebwe kandi musanzwe murimo mwarabonye ko abahinga benshi baravuze ati Amerika ntishobora kugara umuryango uja mu Bushinwa no kuvuga iki bavuga ko ibintu bisanzwe bikorerwa muri bifite amashyirahamwe y'abanyamerika ubu bisigaye bikorerwa mu Bushinwa ufashe nka ya matelefone barekanye iPhone n'izindi n'umuryango muzosanga rero byinshi bikorerwa mu Bushinwa icyo gituma inuko y'itelefone ikaba yitwa inyamerika mugari ikabikorwa mu Bushinwa n'ubu rero nibaza yuko mfatiye kuri ako karorero ibihugu byo muri Afurika ikintu cya mbere bikwiye gukora ni ugushinga amahinguriro bakayashinga hanyine muri Afurika bagahera mu bihugu nibaza yuko bimaze gutera imbere ngaha muri Afurika ibindi bikazokurikira kugira ngo by'ukuri ibyo Afurika isanzwe ishora ireke kubishora uko nyine ingunga kubimeze nk'uko biba bivuye mu isi cyangwa bidahingu bigahinga muri Afrika ico gihe bikagenda muri zibyo kugushira na handi burakoze umuntu akarero karaboneka kenshi nzosanga ibijekeye zahabu bijumu byinshi amahinguro yama ibitoro bigenda uko nyene mugabo ukazosanga Afrika afikuri nta kana karusho ironse nico gituma kuva mijya myaka ya y'ubukoroni uzosanga kuri Afrika kenshi usanga ihomba nawe ufata akararo kuri ikawa iwacu usanga umenga turishoye umenga turayitanze kuri gusa niba dare kubyi kwiraba ikezi buraya ugasanga isaga gasiruka turi uko kangana mu makoti niba dako cyane cyane aho ni Afrika ikwiye guhagara ikavuga ati ubu dushaka yuko amahinguriro yacu y'abanyafrika aba ngaha nyene hama tugadoshora ibintu bisanzwe bijya hanze mugabo imbaza kuhingurwa mu makoti niho hariyo n'ubwo ndivuga yuko kazoza ka Afrika mu makoti.
Murakoze mweho Frederic bamvuga inyumvira mu havuga iki ku byuko akarere ka Afrika kaguma gatungisha utundi turere two kwisika kiyibagira niki he Afrika ikwiye gukora kugira ngo ishobore guhindura uko ikora ibintu kugira nayo ishobore gutera imbere gitera imbere nk'utundi turere twa Afrika tubona muri kigi
ikintu cya mbere twabwirizwa gukora no gukora icyo ubushinwa bwakoze kugira ngo buvaho bwari buri bugeraho buri yo bari ko barakarorero turi bugendere koko fasha bwakoze iki bwarakoze ikintu kidasanzwe byerekeye n'imibereho yabo no vuga mu gifaransa culture no kuvuga ico bita ubumwe bw'igihugu ne nemeni o culture no kuvuga ni mico n'imibereho yabo babwirizwa babanze bagategera ko ari abashinwa icyo ni ikintu cyabaye gikuru cyane kuryango bashobore kugera aho bageze ururimi rwabo bararukingira ibintu byabo barabikingira cyo ni ikintu cya mbere bakoze cya kabiri bakoze nuko bafashe ingendo yo gukora umushinwa ntaryama umushinwa ararakora umushinwa ntaruhuka umushinwa arakora rero ubumwe mu gihugu mu bihugu ubumwe mu gihugu n'akazi baca batuma bica bituma bakora bari mu nzira imwe no kuvuga imigambi iratangura ikajya hagati karanguka ukabona ibivuyemo ikindi cyakozwe n'abashinwa nuko biyumviriye ibyo kudandaza no kuvuga guhiganwa mu kudandaza hanyuma bagaheza bagatuma bahamagara abanyamahanga kuza guzana imitahe yabo mu Bushinwa baruguruye hanyuma baradandaza uyu munsi aho bageze basigayeho bataciyumvira ntibate plus mu gifaransa ntibaciyumvira ibintu bihanitse abanyaboreya bari amaze kwiyumvira mu kimanza cyabo baragenda bakaraba ingene ihinguriro kana karikora bakarigura bagaca bagenda bakarishira mu Bushinwa maze bagaca bakoresha abashinwa ku giciro gito bimwe abanyaboreya bahora bakora bigaca bikubona abashinwa bagaca baza kubidandaza i Buraya ugasanga abakora abafite amahingurira nk'aya yandi y'i Buraya bariho bakiri ibiciro byabo biri hejuru mugabo ibintu bivuye mu Bushinwa birazimbutse ugasanga rero ya mahinguri y'i Buraya cayugara ubwo n'ubuhinga rero iwacu aho tugipfiriye nuko abantu ntibakira ngo biyumvire nk'igihugu ibyo ni igihugu cyabwirizwa kudushyira hamwe bakadukunda ntibatwangaze bakadukunda hanyuma ubuhinga tukabushyira hamwe tukiyumvira icyo Burundi bwokora kugira ngo mu by'ukuri duhangane n'ibi bibazo tuba dufise nk'umuntu umwe nk'umurundi nk'umunyekongo hanyuma ni munyarwanda abo tukajyana hamwe rero mu nyuma tugavuga tuti rero nta bihugu biri muri kano karere
kugira
ngo ko tubone ubushinwa buriko buraza ko tubushinwa abanyamerika bariko baraza twogira iki
murakoze
cyane n'ibyo bintu bitatu ni navuze ko
murakoze
ni culture ni kumva neza ko
ego
ibi by'amafaranga
murakoze
gukora kugira ngo
murakoze cyane yari Professor Jibe Niyongabo yigisha ibyerekeye ubutunzi kuri Kaminuza y'u Burundi y'Ubujumbura mu Burundi na Frederic bamvuga inyumvira yanono se ivyereke migenderanire y'ibihugu ari Brussels mu Bubiligi. Turashimiye mwese mwa duteya kamo mwe mwashobe kubaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro byanyu namwe akurikiranye ikiganiro muri sanga. Mwese tubifurije ibihe byiza.
Fideli Niyongabo urakoze ku kiganiro muri sanga.